kubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi a short wave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwe na Fidel Niyongabo. Umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa gatatu w'indwirangi y'Abanyamerika bashigikiye Perezida Trump barakoze imyiyerekano yaranzwe n'uruhagarara, akajagari n'ubwicanyi mu nyubako y'inama nshingamateka ya Amerika, aho abari bashinzwe kwemeza burundu Perezida Joe Biden yatowe bariko bakorera icyo gikorwa. Ni iyihe ngaruka ibyabaye uwo munsi bishobora kugira mu makungu na cyane cyane mu karere ka Afurika ku bijyanye na demokarasi? Ni byo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranira hafi ibyerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi, na Ashel niyo nizigiye umuhinga mu bijyanye n'ubuyobozi, akaba yigisha ibijyanye n'ubuyobozi kuri kaminuza International Leadership University Bujumbura mu Burundi, hamwe na Emmanuel Nkurunziza umuhinga mu byerekeye kwiweza imvugo ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada. Baratangura bavuga uko babonye ibyabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Duhere kuri Pierre Claver Nsengiyumva.
Abandi bose ariko ndaraba nkurikira kuri televiziyo yo ngaha nyine muri Amerika yitwa CNN. Mugabo ndaraba no kuri Al Jazeera ngende kiye gikorwa bagira bakore muri Congress ajya muri House bavuge ingene amanota baronse byose ibyo biharuro. Hanyuma ni ukuri twarabona yuko ari abantu b'abashingantahe bicaye barindiriye kumva gushikiriza bumviriza bya Vice President so ariko arumviriza ingene basoma hanyuma akabyemeza. Nyuma rero tuca tubona nk'uko mubivuze abantu benshi cyane baje igitero bara induru nyinshi, hama turabona n'ibijya byabaye nyine bijya byakurikiye bagumagura ibintu. Navuga ko naguye mu gahundwe kandi mugabo sinavuga ko nanatangaye rwose kuko hari hakiri iminsi hariho byinshi bivugwa mbere no kurijya nyifato hariho n'umu menyeshamakuru akomeye aho CNN yari yavuze ko hariho ingendo iri ku isanga uko hariho urwaruka rw'abantu bakoze amaruregwa mu Budagi icyo yise la nuit de cristal cyangwa cristal night. Donc baramubwira yuko no muri Israel barashavuye kuba ngo nasaba imbabazi ariko uko bajya abantu binjiye nyine ukuri nk'abantu baje konona baje gutera gorane.
Wewe Emmanuel uri muri Canada igihugu kibanyi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyabaye wabibonye gute ubyihweza gute?
Murakoze. Naje cyo kimwe na mugenzi wanje n'abandi banyakanada kugira ngo yari isi yose twaratangaye twaguye mu gahundwe turavuze inyifato nk'irya iri kubera ku cicaro cy'inama nshingamateka ikibanza cubahwa ku bishobora kugira ngo byose. Hanyuma ariko nko kubinda ku ruhande rwanje naca niruka yuko ntibyari byiyadukije nkuko yuko ajya abantu baje bari bagomowe kuguma rero mukamunzi kubera mu majambo yaragize iminsi ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Kevin Sorongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. bicarero bituma kurya mugenzi anje asubiye kuvuga kiriya kintu cy'ishano kibi na cumi nyine cabaye muri Allemagne kera igihe hatwaga n'abanazi nuko twasanze kurekerana imvugo itariyo igomorera abantu ku bandi nahiba ihinyitse atakuyamira kuri ubu hagera igihe bigakwega akarambara intoki byarayi bihatwe kuba aho mu gikoresha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma nkasanga kandi n'ubu nico dukomeza turabira hasi ukugene abantu abo biraba abo vyeka bene kurongo wa Leta Zunze Ubumwe n'abandi bategetsi ingene babifashemo n'ico babivuga ko urumva nka umukuru w'igihugu Trump amaze kumukebura bati warenza karindwi gira usaba imbabazi nurabona ko byamunaniye kugira ngo agarure bajya abantu biwe yari yakomeye aho kubabwira ko bononye yavuze ati turabakunda avuze ati we love you. Icyo ni ikintu kibabaje tugasha twibuka imvugo zirako gusa myiza kuko nka kugira ngo ndavuga mu Budage si ho honyine no mu bindi bihugu byashyitse aho bakoze ishano bavuga yuko bakoze neza bari kubakora ibikorwa byiza bibereye twebwe rero tugasha tuvuga tuti aha iwacu tubana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twari tumaze iminsi tuga tubona yuko irya mvugo ya let's make America great again canke we gonna claim back our country izo ntavuga ngo igihugu cyacu kigenda kukigarura bwabo ubundi byari bifise ivugo ihinyutse bifise ikindi bishobora kuba biganije ngo nezo byari bihaswe gukora ibara
nawe asher niyo nizigiye warasohoye n'urwandiko kuri bijya byabaye watubwira muri urwo rwandiko muri make uko wavyihweje uko ubibona.
Murakoze muri make ibyo navuze muri rujya rwandiko nerekanye ahanini ukuntu bijya bintu byashitse byasa n'ibintu umuntu atibaza ko byobaye muri Amerika kuko tuyifise kwiga icyapo cy'abantu bamaze gushika ku ntambwe nini cyane mu bijyanye n'intwaro ya demokarasi. Hanyuma ariko ahanini nafatiye ku kuntu umukuru w'igihugu cya Amerika uyu munsi yari yaravuze amajambo mu minsi iheze uyafatanije na bijya byabaye ucubona ko ku ruhande rumwe no kuvyitega kumbure byashoboka ko umuntu avyitega kuko yari yaravuze ko atazokwemera gutanga ubutegetsi niyo yatsindwa ko atazokwemera ko yatsinzwe kandi kuva amatora yarangira ivyavuyemo bigatangura kuvugwa naho bari bakirindiriye ko byemezwa burundu yabandanije yumira kuri iryo jambo agerageza kuzana ibirego mugabo bwaca kabiri ukamenyekana ko ivyo birego bidafashe agasubira akagira ahandi. Rero mu majambo make jewe navuze nti ibi bintu vyaraye bibaye bitubera icigwa biragaragara yuko ibihugu bikeneye inzego zitanyoganyoga
mubandanye
ego iyo bishitse umwe mu bantu bafise ububasha mu gihugu ububasha bunini gose agahusha inzira izo nzego nizo zishobora kumusubiza ku murongo kuko mu by'ukuri iyo Trump aza gushobora kwiyegereza igisoda kikabana nawe cyangwa abapo igipolisi kikaza ku ruhande rwiwe byari guhava bigora bajya abantu batowe babubahwa naho batowe byari kubagora ingene hajya ahantu bahava iyo inzego z'umutekano zidahagarara ku ruhande rw'amategeko maze zigakingira abategerezwa gukingirwa. Rero naciye mbona ko mu by'ukuri inzego zikomeye zirakenewe cyane kuko nta wokwizigira umuntu nango nuko ari president arashobora guhihenda arashobora guhusha inzira. Iyo rero bishyitse hatari inzego zishobora kumusubiza ku murongo ibara rirashobora kugwa mu gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho twatumiye Plekave Nsengiyumva akurikiranira hafi vya politiki. Asher niyo nizigiye umuhinga mu bijanye n'uburongozi yigisha kuri International Leadership University Burundi, Emmanuel Nkurunziza umuhinga mu kwihweza imvugo akaba ari i Toronto mu gihugu cha Canada. Ngarutse kuri we Pierre Claver Nsengiyumva, ni iyihe ngaruka ubona ibi bishobora kugira mu makungu na cyane cyane dushimikire ku karere ka Afurika mu bijyanye na demokarasi n'inzego za demokarasi?
Ni ukuvuga yuko tuhere aho nyine muri Leta Zunze Ubumwe inyifato n'ingendo zishobora gutuma haba gutakaza icyizere mu burongozi na cyane cyane ko benshi bakunda kuvuga ko Amerika ari akarorero ijyanye n'iby'intwari ibereye ijyanye nk'uko mugenzi wanjye yaje kuvuga ubwigenge buri hagati y'amapfuwa atatu uko tubizi. Rero niba umunsi yarabonetse yuko hariho abantu bashobora kwibaza ko ibintu abantu bamaze imyaka amajana bubaka bishobora gusambuka, kuko hariho umuntu cyangwa babiri bashaka kwemera kwemera cyane cyane nk'ubu bijyanye n'amatora, ati jyewe atari jyewe ntwara kuvuga yuko ndanka hanyuma nkoresha uburyo bwose kugora n'abantu abanywanyi banjye. Tuvuga ko ibi bizanye indigire abantu benshi batari bibaza ko coba muri uwo mwanya cokuba aho inzego zikomeye zishobora gusambukwa uburyo bubi cyane, kuko bijya nuko tugerageze kubigombajango ngira doneye bijya mu by'ukuri byari gutuma haba ubwoba bwose. Rero nararabye nk'amashusho abantu bajyanye mu ntebe ndavuga igihugu Amerika hamwe nibazaniye ndetse no mu gihugu iwacu, sinibaza uko abantu bashobora kugenda yaho abashingamateka basasa kugira binjire gutyo. Cya kabiri rero nibaza ko ku isi naho ari ishusho mbi cyane, abantu bagiye kuraba mbere bamwe bashobora bakazotangura kubikora nk'uko bakavuga bati rero naniwe amatora rero ndi ku butegetsi zohava. Rero bishobora gutuma abantu benshi muri ibi by'ukubangabangana mu bya politiki bashobora kuvuga bati kumvikana bigiye guhagarara, ahubwo uwo wese avuga ati ko bizogenda kose neza, kuko ari ingendo y'ubunyeshyamba cyane. Nibaza ko ari ikintu abantu bakwiye kuraba hakiri kare mbere y'iyo bakabikosora, abantu benshi batarabifata nk'umuco bokurikiza mu minsi, kuko Amerika niyo yerekana kenshi ikwiye kuba abantu nibagerageze gufata ibyiza byo muri Amerika ariko bibi babyiyamirize ngaho nyine bange no kwisange.
Emmanuel, wewe kubwawe nihe ngaruka ushobora ubona bishobora kugira mu makungu na cyane cyane akarere ka Afurika ku bijyanye na demokarasi?
Kubwanje ingaruka ya mbere ni uko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe naho cyaragiritiye tukifata nk'akarorero n'abandi babivuze, birashoboka yuko batazosubira kucemera nyine muri buri muri iyi minsi iri imbere muri iyi myaka iri imbere, kuko bagira bati bwa bundi nibanegura batikwiga umwe yabwanda bakwanje kuko byarayi bibaye nta kigo ci ku isi kandi guhererekanya ubutegetsi mu matora nk'uwo mu giha Afurika. Icya kabiri ariko ni naho handi umuntu yogabira, kuko burya abantu ntugira ngo bakoporora ngo bigana ibyiza gusora nigana n'ibibi, kuri ubu ndatinya ndibaza ko no hirya hari abakuzogera bati no muri Leta Zunze Ubumwe zarabaye na twebwe ntaje turashobora gusanga abategetsi abashinga amategeko iyo bari, ariko byo onaye kuvuga ibishoboka mugabo ntibikabe. Ikindi kandi mbona gishoboka ni uko nk'abafise uruhara mu byo gukurikiranira hafi bya politiki baba ababyigisha canke abatandika ko n'abarabye imvugo mu bisanzwe, ni uko kuvuga bararaba niyoza ko cabaye ikigwa bakamira hakiri kare imvugo uzotanga urumenga nizubaka, ariko kuri ubu zinyegeje akarambaraye nko mu ijambo bijya bimaze kuba byo kugariza gutera inama nshingamateka umukuru w'igihugu yavuze maze gusubira kuvuga ngo imiliyoni 70 z'abantu bantoye ngo tuzumvira cyangwa na 5 miliyoni 70 imvugo nk'iyo yego niko n'ibiharuro bitarawo atowe bihakana ko yatowe na benshi, ariko ni kuja turaraba nico abantu bakora ibiba byinyegeje muri mwene izongereranyo, kuko kujya tugeze kubivuga mu mwaka w'ubu nako mu 1935 muri Almanye wakoze ishyano yari afite imvugo ihapfa gusa niyo yavuga ngo imiliyoni 60 z'abadage icyo zishaka zitegerezwa ku kirongo noshaka mbere nkagira ko ntibijyanye na ba rubanda nyamwinshi, ni ukuvuga ko ari ukurikanura kubera twabonye bukebuke abantu bajya barakongereza akariro bavuga ngo bari kwavugira abanyamerika b'ukuri bene igihugu, noneho hagera kuwa bisikani bakurikije hamwe wa migenzo myiza ya Leta Zunze Ubumwe bagaca noneho dusanga abanyamerika benshi bariko baravugira ari ababafasha kugaragaza hanyuma iyindi ngingo nako iyindi ngendo niyaza ko abiyumvira neza bifuza gukorera neza ibihugu byabo haba irya canke ino bazogendera ko ni ukuntu nubwo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amariye kunyerera batamuteranya kabi hariho abamuteguye mbere no mu nama nshingamateka niyo mubandi bategetse abagira batahubwo byo kumukebura ntibimaze ni ugushira amategeko umwungeri urabona ko ariko bagira bati nahasigaje iminsi mikeya tuge dutanguze ibyo kumukura impeachment si ukurwanira ubutegetsi kuko n'ubundi nta gupfa kugaheza yari yagiye nibaza ko ahubwo ko ari ubutumwa bukomeye bwo kwerekana bati igihe udakurikije amategeko amabanga washinzwe ntituraba n'abantu ntiboraba yuko usigaje iminsi ibiri cyangwa umwe tegeko rirakurikizwa ako niko kandi kantu nibaza yuko gashobora gufatirwa ko hanyuma cyane cyane kutahiga imanga kutadeha ukebura guhanura uwo musangiye umugambo musangiye ubutegetsi
tugaruke kuri Arsene Niyonizigiye mu rwo rwandiko mwanditse mwavuze ivyerekeye ivyabaye n'ingene ibintu bishobora guhinduka mu mwanya muto inzego za demokrasi nko muri bihugu byo mu burengero bw'isi ni inzego zimaze igihe zimaze imyaka amajana n'amajana abantu bose babona ko arizo nzego zo kurabira kwa karorero nko mu bindi bihugu bitaratera imbere mu bijanye na demokrasi mu karere ka Afrika kubganyu nikiye kiriko gituma inzego za zikomeye za karorero za demokrasi muri ibyo bihugu byo mu burengero bw'isi ubu zitangwe kumera nk'izi cumbagira zinkizinyeganyega nikiye kiriko kirabituma mu byukuri
murakoze ikintu nyamukuru kuri jewe mbona gishobora gusigura igituma naho zari zimaze imyaka myinshi zarashinze imizi abantu babona ko hari ukuntu bitegerezwa kugenda mugabo tukabona bigenza ukundi nuko ivyiyumviro ngendegwa ko vya demokrasi le principe democratique ntizihagije kugira ngo zikoreshwe neza ziranakenera abantu bafise imico ihwanye nazo ndiko ndavuga les valeurs z'abo bantu ihwanye nayo ma principe democratique ikiriko kiraba rero nuko uravye abantu batanguje bari abantu bakera batanguje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugasoma ibitabo banditse ukabona izimviro byabo ukabona ibintu bahagaciro ama valeurs yabo hanyuma ukaraba n'ukuntu uyu president wa Amerika w'uyu munsi ameze mukuntu avuga no mu byumviro vyiwe urabona ko hari ubudasa bunini yandi majambo rero demokrasi kugira ngo ishobore kurama bisaba yuko urunganwe rwose generation zose ziba zifise imico ngendegwa ko mizima ihwanye na vya byumviro ngendegwa ko demokrasi yubakiyeko iyo hariho guhinduka cyane mu buryo bw'imico y'abantu haragira igihe bagira imico inyuranye na vya byo ngendeka ko vya demokrasi ni ukuvuga hakabaho abantu bameze ukuntu kunyuranye n'ukuntu ya mico ivuga batubaha icumvikanywe bikunda mu buryo burenze inyungu rusangi bumva ibintu bitegerezwa kuba ivyabo badashigikira ibya bindi byo kugenza buhoro no kuganira no kumvikana bumva bakoresha ingufu kubera ari benshi uko abo bantu bagwira niko demokarasi igira ingorane kuko mu by'ukuri demokarasi ni ibintu abantu bumvikanye mugabo namwe murabizi burya iyo abantu bumvikanye ibintu ubushobozi bwo kubishyira mu ngiro ntiburi muri ibyo bintu buri muri abo bantu iyo rero badafite imico mizima ishobora gutuma ibyo bintu bigendegwa ko n'ukuri naho ibintu byanditswe biba ari byiza birashobora kubananira bikabatako w'amazi bikagenda nabi kandi ibintu ukuntu byari bipanze neza nibaza ko icyo kiriko kiraba muri Amerika urunganwe bw'uyu munsi hariho ibintu bishasha ukuntu babona ibintu kumbura igice kanaka cy'abagize Amerika kunyuranye n'ivyumviro demokarasi yabo ishingiye ko bigaca bituma rero habaho gusekana hagati yabo n'ivyo vyiyumviro ngende kwa ko vya demokarasi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mwumviriza ikiganiro muri Sanga aho twatumiye Pierre Clavence ngiyumva kwikirana hafi vyerekeye politique ashe niyo nizigiye umuhinga mu vyerekeye ubuyobozi akaba yigisha vyerekeye ubuyobozi kuri International Leadership University Burundi Bujumbura turi kumwe kandi na Emmanuel Nkurunziza muhinga mu vyerekeye kwiheza imvugo akaba ari mu gisagara cya Toronto muri Canada. Pierre Clavence ku bavuga ko model demokratiki uburyo inzego za demokrasi zubatse mu bihugu byo mu burengero bw'isi zimaze ico giye kirekire bavuga ngo ziratangwe muzarushe bifuka ngo hakeneye kuza ubundi buryo bushasha haravuga nk'ibihugu byo Burusiya no Bushinwa byo bibona ko kugene bitunganije mu vya politique ari byo bizorabigwa ko mu misi rimbere n'abandi babona ko atarakarorero keza kuko gene politique itunganije inzego muri byo bihugu babona ko ari ibihugu bitwaza agahotoro ibyo bintu ntibiteye ubwoba hamwe byo byoba kuba ariko bavuga nkuko
ewe nokuri uraje ibintu byabaye kwa gatatu hariho bamwe bavuga bati tukabire mu coze nyene kubera babakamiye mu coze kuko bihugu bintu mu Rusiya nk'Ubushinwa vyara kuva kera hari haciye imyaka irenga 50 basa nk'aba bangabanganywe mu yerekeye kugabisi bavuga bati imibereho ikwiye kumera gutya mu vya politiki ibintu bikwiye kubera uku nyifato nziza yobi ugasanga Abanyamerika abantu bavuga ku buryo budashemeye iby'Abarusiya Abarusiya bakavuga cyangwa Abashinwa ntibavuge mu buryo bwiza iby'Abanyamerika rero kijye gihe nk'uko babo bavuze bati bibaye ku mugaragaro ni murabe ko tutarira gusema hanyuma bakabashaho batangura rero kugira mu buryo bwa diplomasi kwikwegera ko ibihugu byahora bicudise cyane na Amerika ariko novuga mugabo yuko ubu dukwiye kuraba neza cyane tuki mu buryo bwimbitse ikindi kiri inyuma y'ibyo nyifato n'iki byavuye kuki kuko kenshi turakunda kuraba gusa politiki bakavuga bati uyu yatsinzwe amatora hanyuma mugabo ibyiyumviro bihari umunsi ukwaruka ruhari ubu babona gute ibihugu byabo kandi aho nuko tuvuga gusa Amerika mugabo ni henshi ni Buraya za Brazil n'ahandi haya muri Amerika yo hagati cyane yepfo batanguye kuzana intwaro zoba zisa nk'ivuga yuko ari haza muri demokarasi hakaza abantu bataje guserukira cyangwa bashyira imbere ivyiyumviro by'intwaro rusange nyakuri imeze neza iraba ineza ya bose ukuvuga ko uwo munsi hariho nk'abajya bavuga mu by'ibiharuro ni nk'uko tuvuga ko ari nk'umurongo uva hasi ukaduga ubwo ubu hariho uwo murongo ugera ugasubira ukamanuka ibyo bita makuru rero ni ukuvuga ko ubu isi nk'uko mugenzanje Emmanuel yabicishijemo isi ni ukuraba neza aho igeze ikaraba mbega ibivugwa ibikorwa mbega ubwo uko na mugenzanje ashera avuze mbega demokarasi uko yumvikana mu mice imwe imwe y'isi uko abantu bohurira ku ikintu kidahinduka nk'uko nk'abo bashinze Amerika babiyumvira ubwa mbere ubwo uwo munsi ugasanga muri Amerika biracavugwa biracanditswe ubwabo ingendo ikaba iyindi rero ni ukuvuga ko ni ikibazo kiri mu mibereho y'abantu aho abantu bageze aho batangura kwibaza ati mbega ejo ibintu bizokurikira bizobibiye ubwoba abantu bafise buva kuki abarongozi bafise ubwoba ubuwe kuki bavuyeho babona umbenga isi yobiba yubamye baguye ko ibyo byose rero ni ukuraba ni ikibazo kirekire cyane nibaza mbere ko isi yose ubu ahantu henshi bicaye batanguye mbere kwiyumvira rwose kubikurikira kuko nk'uko nabivuze iyo bitagenda kujya kuwa gatatu ngo bihagarare sinzi amajambo tuba turiko turavuga ngira niyo radiyo muri turiko turavugiramo iyo uri kwirakora uwo munsi Imana yarakinze ariko ni ukuraba
ngene bizogenda Emmanuel kubavuga bitegereza bakavuga ko hariho ukuntu mu bihugu bitandukanye ibi byo mu rwengero rw'isi n'ahandi ko hari ikintu kiriko kiraduga cha abazungu bo babumva kumenga nk'ibi by'ababimukira n'indi migwi y'abatarabazungu yobiri irakura ko inyungu bari basanganywe zabo uburyo babayeho ko biri miko bitera ubwoba abanyagihugu ariko bituma n'abanyepolitike bamwe bamwe ari byo bafatira ko ngo bashike ku butegetsi ubwo bwoba ni ikintu gikomeye ku bantu bafite uruko bagwera ku isi
n'ikibazo cyiza cyane ubwoba ni ko bwaratewe barabushinikira ko ariko barondera kuronka cyangwa kugumana ubutegetsi ko bufite ishingiro haba namba na gatonya ni icyitwazo nk'uko nari ndabivuze cyangwa bagomba kumenya ubutegetsi no kundwa akaza ku banyagihugu bo kubagwera kuri ubu wari wabagwiriyemo abafise amatungo imari n'ibindi kindi noca mvuga ni uko turazi ku isi mfatiye nko kuri ibyo bihugu bibiri byavuzwe Uburusiya n'Ubushinwa muri uka isi yose irazi ingene ubundi Leta Zunze Ubumwe izwi yuko ariyo yanishinze ijisho ibihugu bitafata neza abenegihugu bacu ni kimwe n'ibyakuvuga mu kanya kare kuti ibyaraye bibayeho kugira ingaruka mbi ku gihagararo n'icyubumva icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe cyari gifite ariko nk'uwoba araba ibihugu bitatu mvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rumwe hanyuma Uburusiya n'Ubushinwa reka n'ibindi byaba byigenda gutyo nk'ubiraba rero jewe ataho negamiye nkagira ati ntibuca basya bwose buhakurya ndiko Uburusiya n'Abashinwa ngo na Leta Zunze Ubumwe byaraye ngo biyinaniye canke ngo imaramaye kuko tukwitije gatonya muri kahise Uburusiya byahaswe kumera kurya mugabo nuko ngo bari bagariye mu nama nshingamateka hari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ntaba nihenze igihe watwaye inama nshingamateka n'icegera ciwe bagararije bakagomba gukura gukuza perezida Yeltsin yari ahari uko Uburusiya bwabyifashemo nta kubisa bisana na Leta Zunze Ubumwe bararashe kandi barashije inkoho barashe n'amakano y'amabrand icyo kikaba ari ikintu gitanye cyane ingene ingimba ariyo ikora muri ibyo bihugu twaza twibaza kuko bihava bifatiraho ngo bibe akaroherero ku isi ugacukubita inyuma gatoya mirongo inani n'icyenda igihe abanyagihugu bo mu Bushinwa nabo nyine bari bagiye mu mabarabara bamwe bamwe Beijing bati dukeneye ko intwari ihinduka gutyana kuriya amakungu aracibuka yuko naho nyine abantu barashwe amaraso agasesuka hakoreshwa inguvu zirengeje gutyo rero tugaca tubwira tuti yego niko nuko ari ibihugu n'ubwo ari ibihugu by'ibihangange bicunganye babiraba bagomba kwifata kwa karorero hari ibyo kugumana mu mutwe tutokwibagira kukerimwe kujya ku Leta Zunze Ubumwe zaraye zicuresheje irya ntureka yari yadutse ku nama nshingamateka ata mubiri rw'amaraso ndazi hariho abantu bangahe baguye bane batanu nako birababaje ariko yego ariko urumva ko atabisa bisana n'abarasisha imvugo ya gisirikare zirengeje hanyuma kurangiza kuri icyo gukoresha ubudasa ku rukoba abanyapolitiki bahimiriza bavuga bati abimukira baje kudutwara igihugu cacu kandi karyo abafise icyo bavuga bakora muri n'izo ngendo kuzamira cyangwa kurongora ibihugu bafatiraho twaraye tubonye ikigo gikomeye niyo za Leta Zunze Ubumwe izoheraho kugira ngo yikosore nayo n'igihugu bayo bamwe barayivunira akagore igihe abirabure bari mu ibarabara ku bwinshi basaba atakindi basaba gusasa yuko ubutungane kuri bose mu gihe abirabure bari bagize iminsi bigishwa uribuka abantu baribuka inteko zari zikingiye ibyo nama nshingamateka ariko munsi iki gitero c'abanyagihugu b'urukubagwera baje bagasangira ngo hari abajejwe umutekano ba Kenya naho nyene ni kimwe cerekana yuko nibyo Leta Zunze Ubumwe igihugu c'ubutungane gifisiyo imigendo y'ubutungane ariko hariho akagihade yuko kuri ubu simvuze ngo hariho kwiguca biraramwe n'amahiri n'ibiki ariko utungane urabona ko bwakoze kubiri ku mirwibiri
yego nawe ashe niyo nizigiye kuri icyo kibazo nyene cyabavuga ko abantu buruko bagwera ariko batera bagira ubwoba babona ko ariko bararengegwa nabimukira bo babona ko baje guhindura uburyo babayeho babatwara inyungu bari basanganywe n'uburyo bari babayeho ni ikibazo gikomeye kuri mwebwe
ego icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko uravye n'ahandi turetse naho muri ivyo bihugu tugafatira naha muri Afrika y'Epfo biramaze kugaragara yuko iyo abantu babimukira babaye benshi mu gihugu hanyuma hakagira ingorane ziba mu by'ubutunzi beneho ni ukuvuga imvukira zaho babikwegewemo n'abanyepolitiki bamwe bamwe baba bashaka gukorera kuri iryo shavu n'umubabaro bafise kenshi baca bashyirwamo umutima w'ukwanka abo bantu mbere no kubagirira nabi bakabagirira nabi ku banyepolitiki rero ni ikigwanisho gikomeye cyo kuronka amajwi kuko abo bantu baca bumva yuko abo banyepolitiki baba bayi inyungu zabo baba bayi inyungu z'igihugu bakoresheje uko gucanishamwo abari mu gihugu abo baje nk'abaje kuhaba mugabo atariho bavukiye bakabanwa nk'abantu babateye baje kubatwara ubuzi n'ibindi rero no muri Amerika kubera aho hasanzwe hari kiya kibazo cya racisme cy'amacakubiri afatiye ku ibara ry'ubukoba biroroshe cyane yuko bajya abantu bakiri bato basanzwe bafise ibibazo mu buzima bwabo kumbure batabona neza kazoza batafise akazi cyangwa afise akazi katameze neza biroroshe ko umunyepolitiki abihindukiza aho kwerekana ibyokorwa kugira ngo abo bantu baronke ibyo bakeneye ahubwo akabafasha kubona batuma ibintu bimera gutyo naho by'ukuri baba atabaribo babikora iyo abantu bashavuye iyo abantu bafite ibibazo batabonera inyishu ntibabanza kwiyumvira birebire baca batishavu kuri abo bantu murabona yuko no mu gihe cya Hitler hari ukuntu yegeranije abadagi batari bake akoresheje kubereka yuko abayuda n'ayandi moko amwamwe ari ingorane kuri bo ari abantu babateye ingorane maze bigatuma aba bantu baca biyegeranya mu bisanzwe iyo icyo ni kintu abanyepolitiki bashobora gukoresha mu kumubiriza mu kwegeranya umugwi kanaka w'abantu bakeneye kandi iyo bitiye muri iyo nzira bivamo urwango ubwo rwango nago kenshi ruvamo ibikorwa by'ubukozi bw'ikibi bikorerwa iyo migwi ibiriko iratungwa agatoke nk'inkomoko y'ingorane naho mu by'ukuri abarizo bateye izo ngorane rero ni byiza cyane yuko abanyamerika bahagabira birashobora kuvamo ibintu bibi ko twabibonye muri iyi minsi
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga n'abatumire Pierre Vincent yumva kugiranya hafi bya politique ashe niyo nizigiye muhinga mu byerekeye ubuyobozi yigisha ibijanye n'ubuyobozi kuri International Leadership University y'Ubujumbura i Burundi na Emmanuel Nkurunziza umuhinga mu byerekeye kwihweza imvugo ari mu gisagara cya Toronto muri Canada Pierre Cave ariko bitegereza baravuga Amerika inzego ziracakomeye ntibyoroshe kuzisenya zose inzego novuga ko ari nk'inkingi za demokarasi haba ubutungane haba inama nshingamateka n'umukuru w'igihugu bamwiteze iki kuri leta nshasha igiye kuza ya Biden kujanye n'ibyo bibazo byose mubibona gute ikintu ashobora gukora
leta nshasha Biden izoshyiraho ingene bazotangura gukora kugira bazokore neza ukuzobanza kuraba cyane cyane ibintu byihuta byo gukorwa kugira ngo abanyamerika babandi basubire kwiyumvanamo nk'igihugu kimwe nk'abantu bateza gusenya umugozi umwe kugira ngo igihugu cyabo kigende amazima yongo ikindi naco ni uko nk'ingingo zimwe zimwe zafashwe na leta iheruka imene ya Trump zitorohereza abanyagihugu cyangwa zitaha Amerika ishusho nziza mu byerekeye nk'imigenderanire n'ibindi bihugu izo zishobora gusubirwamo kubana bwango kugira ngo Amerika isubire igene ibe igihugu abandi bashobora kuraba bakavuga bati twakora hariho nk'ibihugu byinshi by'abarabu cyangwa mbere n'ibya buraya murazi ko hariho n'amasezerano baheruka gusinya hagati y'ibihugu by'i buraya n'ibyo muri Aziya, Ubushinwa, n'amasezerano kera abazungu bagirana hagati yabo, abashinwa babigizeyo. Ariko ubu kuvuga ko ubu n'ubumwe bwa Buraya bamaze kubona ko ngira nk'uwa Amerika Trump yari yamaze kuzana ingendo ituma batabizera cyane, batabona yuko bogira bokorana. Ikindi nshaka novuga ni ku byerekeye cyane cyane naho mutarabibaza, ndibaza ibyo ibyerekeye cy'ukwemera Imana bangwa na politiki. Ni ukuvuga ko abantu benshi n'abajya bariko baravuga birukanga kuko umenga nticyaje ikibazo cya politiki gusa, ariko hari na bimwe bavuga bati twe tuzi Imana twegende abo bandi sibo cyangwa bemera kutariko. Nibaza ko ikintu cyihuta rero leta izokora izoba gusubiza bimwe bimwe mu bibanza byabo ku buryo n'ibyo byerekeye amashyirahamwe cyangwa ibyerekeye ukwemera Imana batabivanga cyane n'ibya politiki. Nibaza ko nuba ndavuga kuri ibyo, ibindi nabyo ni ukuraba ibyihuta bindi cyane ari ukugerageza gusubizamo abantu kugira ngo habe nk'ibiganiro bimwe bimwe bibera ku ngero zihanitse rwose, abo mu makaminuza yabo, aba mu byo bita ama think tank yabo cyangwa ahantu bahuriza ibyiyumviro kugira basubire kuraba ingendo ibereye Amerika yo kwisunga kugira ngo nk'iri bara ryaso kugwa barikikare ntitosubire kubaho mateka yabo.
Yego, nawe ashe kuri icyo kibazo nyene ni ikihe mubona Amerika abanyamerika n'amakungu bo kwitega kuri leta nshasha igiye kujaho turavye dufatiye ku vyabaye?
Dufatiye ku vyabaye ariko kandi tukanisunga amajambo yagiye aravugwa mu gihe cy'ukwiyamamaza. Jewe no kwitega ko kandi ngira ngo n'amakungu yo kwitega ko intwaro nshasha igiye gukosora ibintu bimwe bimwe vyakozwe ku ntwaro igiye kurangira, ariko ubiravye usanga vyarahungabanije imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu cyane cyane ukuntu Perezida Trump yafashe ingingo zo kwidohora mu masezerano amwe amwe leta zunze ubumwe za Amerika zari zaremeye kujamwo, nk'ajya amasezerano y'i Paris mu bijyanye no gukingira ikirere ibidukikije n'ayandi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko leta zunze ubumwe za Amerika zifite uburemerezi bunini mu bijyanye n'ubutunzi na politiki ku isi. Ibintu byo gukingira ibidukikije babivuyemo birashobora guhungabanya n'abandi bose bari babirimwo. Ako n'akarorero kamwe nafashe. Hanyuma ikindi niteze ni uko bazoshira imbere cyane kwihweza gukoresha abahinga, gukoresha ubuseranguzi cyangwa ubushakashatsi kugira ngo bamenye ibi bintu biri ko biratuma ibintu nk'ibi twaraye tubonye bishika gutyo mu gihe kiwe babikosore. Kuko bariya abantu batoye Donald Trump ni benshi, kandi kuba baramutoye benshi muri bo n'abantu badashobora kwihweza ibintu bagaca urubanza ku gatwe kabo, n'abantu bashobora kugira jugement. Ni ukuvuga yuko hariho ibintu babona bafite kandi bafite ukuntu babibona, kandi kuba bafite ukuntu babibona birafite insigura. Rero intwaro nshasha ngira ngo ntiyosamara ngo yibaze ngo uko Trump havuye ngo ikibazo kiraheze. Hariho maleza, hariho ingorane muri sosiyete mu bantu. Nizera ko bazobifatira umwanya kugira ngo ibituma abantu bamera gutyo babikureho, maze mu matora azokurikira tuze tubone hariho gusubira gusekana hagati y'imigambwe izo biri kwirahiganwa no gukoresha amajambo akaze nk'ariya. Hanyuma muri ubwo buseranguzi bukora ndizera ko bizobashikanaho habaho ibintu ngendegwa ko abantu bose baje muri politiki bumvikana ko dusubiye kumva umuntu cyane kubona umuntu akora ibintu biteza urubwa igihugu bigatera n'ubwoba isi yose, kujya kuntu usanga hariho utugwitugwi tw'abantu bafite inkoho umenga agomba kubasubiriza igisoda gahomeza agomba kubakoresha ku nyungu za politiki z'umugambwe wiwe kumbure n'iziwe bijya bintu by'ukuri bisubire hasi. Habeho gukora politiki nyine y'urupfasoni nk'uko twari tubimenyereye gutyo mu matora azokurikira. Imigambi izoba ihari nibaza ko ijya nyene ibiri isanzwe yiganje izokwiganza no mu myaka iri imbere, imvugo ibe imvugo y'urupfasoni kurusha izo twari tumenyereye.
Emmanuel ashobora karavuga ko hariyo malaise ari kuko kuntu abanyagihugu hari ibintu umva bitameze neza bitari ko bigenda neza mu buzima bwabo akumbura ibyo bituma bagira n'iryo shavu bakabona ko ikibazo kiko gitegwa turavuga nk'abo bimukira niki nikihe kiko gituma haba iyo malaise kuri abanyagihugu nikihe bumva ko nka leta igiye kuhaja yokora kugira ngo igabanye iryo shavu ryabo
twadushyize cyane kuko naho hatubaye hari ijya mvugo igize iminsi icanishamo abanyamerika ibihe uko byari ko biragenda hariyo ibyatuma abantu bamererwa nabi bahagarara imitima n'ubuhera kuri iki kiza cyonyine cya coronavirus cyari kimaze kugira ngo duhungabanye igihugu nibuka mugenzi ageze kubivuga ati rero ntaba nihenze igihe abanyagihugu baba bafise ibibagoye biroroshe kubashusha umutwe maze ugaca werekana yuko ari ba bandi tari twebwe bene igihugu dufise bariko barabitera iki rero ingaruka nzo kuvuga ingaruka nagomeshekeye cyane kuko ugene byagiye biriyubaka byagiye birinjira mu mitima mu mibereho y'abanyagihugu abo bamwe baravuye nyine bagomorwa na Trump maze bakabikoresha nuko bishitse hakaba imvugo mbi iryanisha naho itaba kuko kugombora kuryanisha abantu si ngombwa ngo ugire uti fata cyangwa ngo basuhure natanze nk'akarorero abantu bose barakazika yo kuvuga yuko igihugu ni twe igihugu ni si ba bandi ni imvugo rero abantu babonye injira buhoro buhoro bakayirekerana naho hari abaja barambira bosha rero bahamerera amagabo kuvuga icyo twibaza ko n'intwaro ashobora kuzohera ko igakomeza wa mugambi wa mugenzo nako usanzwe wari usanzwanga icyo gihugu n'ibindi byongera gutyo wa early warning ntibasubire kurekerana ababiba urwanko batabamiye kuri ubu n'amategeko bikenewe agakoreshwa mu buryo bwose hariho iki kindi cyo kugabura imice mu banyagihugu ijya mvugo ya twebwe bene igihugu nakore ndakivuga n'impaka kubera urabona no mu gihugu cy'amavukiro cy'u Burundi iyo ndwara irahari nuko hari abene igihugu n'abantu bengasaba abene igihugu iyo rero abategetsi bashasha ba leta zunze ubumwe niyaza ko bafite igikorwa gikomeye cyo guhumuriza cyo gushyigikira abene igihugu bashasha abanyagihugu bashasha kuko nibyo hagwiriye imbukira z'abantu rero kuko b'abazungu ariko birazwi yuko igihugu shaka bamwe ni melting pot hari amoko menshi tukaba twari tumaze kubona yuko bipfa gukoma gatonya iyo haraye habaye igitero kanaka umuntu arwaye mu mutwe cyangwa yagize nte hari uwari bo mu bwoko bunaka kera bagaca batanga kuraba ari abo basangiye ubwoko nyine gukora iryo shami icyo kintu rero cyo gusubira kuremesha imitima y'abanyamerika bakanywanisha biciye na cyane cyane ku gukingira biboneka abo baba bagize iminsi bahigwa nta wode hakubivuga urabona ko nk'abirabure bagize iminsi bicwa n'inyamaswa ku kintu kidafaditse icyo ni kimwe mu byo bazokorera ko bazokoresha bazoshimikira ko nako kugira ngo bahindure iyo ngeso mbi ndayite kuko iri iyo bari ihaye irashingimitse hari ikintu cyiza cyane mugenzi wanjye yashyize yavuze nagomba kugaruka ko cyo gusubira guha ikibanza umutamana ubumenyi la siyansi urabona ko leta zunze ubumwe n'igihugu gifite igihagararo kimaze kwikora muri biriya biganiro ariko amasezerano yo gukingira isi sindagaruka kwa shyize yavuze kikasubira kuvana na OMS biragira ingaruka mu buzima bw'abanyagihugu bwo ku isi yose igihugu rero cya leta zunze ubumwe nibyo kirafise umugenzo w'uko leta zunze ubumwe ifashe ingingo mu migenderanire biboneka ko kenshi bigora kugira ngo ihinduke ariko kuri iyi ntwaro gukosora ibyahitiye bikosheshwe ndavuga gutyo na leta yahitiye ngira ngo ugushaka ko kuhari bizokorohera intwaro ya Biden kuko urabona ko ahiriwe ahishije afise amajwi akwiye mu nama nshingamateka hazoba hasigaye ko abyifatamo neza nayo ibikoresho arabifise hanyuma nurangiza ngomba kugaruka kuri kijya kintu cyo kubwira ati mbeyo abanyagihugu b'ibindi bihugu b'ubuyobozi bwo kwibaza iki wo kwizera iki ku ntwaro nshasha ya Biden ibihugu byinshi uretse ibyo by'imfashanyo byo mu buryo ubutunzi ibihugu byinshi biritura leta zunze ubumwe iyo bifite ingorane ku nk'abafite intwaro amareta ahohotera abanyagihugu canke ubwoko ngira ngo nizeye nico season fise nizeye ko intwaro ya Biden izoba ifise izoba yumvira hafi abafite ingorane nk'izo kubera nk'ibihugu kwacu Burundi gipolisi gikoreshwa mu gukurura abanyagihugu ngira ngo uzotabaza leta zunze ubumwe ngira bazohanura bapfunira kaguhe bagenzi baho barunguye Burundi cyangwa ahari mu buryo bagenza gutyo bidatiye kuko babonye ko bwa bundi bishobora kushika nabo bikabatera ingorane akarwara rero barangira kuri iyi mvugo ya rubanda nyamwinshi koko gutunganiriza igice cya hafi 50% y'abatoye umuperezida adatwara ni kimwe mu byo umukuru mushasha ategereje gukora ariko kugarukana ntaryo kuri rya jambo ngo ni twebwe bene igihugu bari ya sibo ni ikintu gitegerezwa kuzokosorwa ijana nabyo bigafite bica ingwa mu bikorwa by'imibereho abasosiyologa psikologi ni adako ari bo bubahamagawe nayo abanyagihugu b'u Burundi baronse indongozi muri azi ko ikurikira ishobora
Pierre Clave ntitwashimikiye cyane ku karere nka Afrika nikihe abanyafrika akuye mu byabaye nikihe n'ingaruka izihe bishobora kugira ku banyafrika na politike muri Afrika nikihe cyokogwa
yego bibaza ko iyo mubanye ingorane ko na utangura tanguruka zibira niyo bari nk'umuriro watwo kwaka ukaraba uti mbega wanje bimeze gute umwanya gute bivuga rero yuko Afurika ifite ingendo zibiri ishobora kuraba kimwe mbere ni ukwikosa bibona yuko hariho ibisa nk'ibyo nabo barimo mbere benshi mu bihugu byinshi bya Afurika na kabi bikunda kuboneka ariko kandi barashobora mbere no kucya bavuga bati bo mbere nabo bahora batubwira ko ari bo karorero kurabira ko mbere bameze nkatwe hanyuma baca bavuga ngo wa wundi ari mu mene ari no mu ntama hanyuma akavuga ati nzogira ibyo nshaka iyo rero niyo bari ingendo mbi cyane sinda kubivuga ko byinshi nababonye nzaje barabivuga barabizi ubwo novuga rero ndi mu ngendo y'ibya politiki ni ukuvuga ko ikintu co n'ikintu kibi kirashobora kuba nk'ikintu cyiza mu buryo umuntu ashobora gufata ingingo zibereye tugukosora hanyuma kandi amatati ahari n'abantu bahari umunsi ya politiki muri Afurika cyangwa mu yindi migabane yo ku isi barabe ingene botangura kwiyumvira kubitorera inyishu mbere batangure gushinga nk'imigwi ivugana nko mu ibanga kugira ngo bashobore kuvugana neza ingene bashobora gutorera inyishu ibibazo bitarayangana bavuga kandi yuko nka Afurika bigenze neza mu intwaro nshasha igiye kubaho muri Amerika hazoba karyongera kugusubiramwo nk'amasezerano amwamwe ariyo bijya vya AGOA bakunda kuvuga bati ikindi n'igikwije ibyangombwa mu bya demokarasi mu byerekeye hagati y'akazi na muntu hanyuma bakasubira bakagiranira ibiganiro bamwe bakemera kuko mu biganiro byose n'ibyo bya politiki cyangwa ibyerekeye by'ubutunzi kenshi byose biba biri kumwe ayo masike yose iby'imibano iby'ubutunzi bya politiki kenshi biba bifatanye rero hariho ibyemewe byemeza rero na Afurika yabonere akaryo kugukosora bimwe bimwe uko Amerika uko iri uwo munsi nabo bavuga ngo hari ibindi bihugu byamaze kuyica ko mu byerekeye ubutunzi ubushinwa cyangwa n'ayandi mashyirahamwe manini nka BRICS igiye hamwe ubwabo iracyahari kandi iracyakomeye nibaza yuko nta kumera nk'imbeba isibye hejuru ngo sovuyoba yatsenze ariko wavugana bati reka turabe ikwiye kuba imigenderanire myiza twokora n'ibyo twokosora ko naho batabikosoye bizongorana kuko na leta yindi bye ya Amerika hariho umurongo bagendera ko
ariho ibyo kuwahiriza agateka kazi na muntu Amerika n'igihugu kinini gikomeye gifite inzego zikomeye naho bahindura umuperezida si ukuvuga yuko uwundi aje aca igizayo amaprinsipe Amerika yemera yuko uwundi atawe kuja nibaza rero ko ndangiza navuga ko ari akaryo mbere si kuri Afurika gusa mbere ku isi yose kwiga ibikwiye kuba bafatiye kuri ibara ryatse kugwa muri Amerika hanyuma kosoreka bikosoreka genda neza bikazoba neza gusumba
we ashe uhavuga iki ku nikihe niye ngaruka byagize cyane cyane tuvuge ku karere ka Afurika ni ikigwa abanyafurika bashobora kuhakura ku byabaye
murakoze aho ngeza kubona hariho ibintu bibiri nyamukuru nuvuga byabaye nk'ingaruka y'ibi byashitse muri Afurika icya mbere byaratumye abantu bakanguka baravuga bati bwa bundi b'abantu bavuga ko arabigisha ba demokarasi b'intwaro rusangi nabo nyine hariho ibibananira hariho ibyo batubarira ariko badakora icyo si ikintu cyiza kuko bica bituma habaho gusuzugura bya byumviro ngenerwa ko bya demokarasi ukamenga kumbure bwa buryo bundi bwo kurongora ibihugu gukoresha ingufu n'ibindi nibyo byiza icyo ni kimwe kandi si cyiza icya kabiri harabayeho ugutahura aha rero ni ku bantu bamenyereye kwihweza kugira umwihwezo w'ibiba mu isi harabayeho ugutahura kugukenerwa kw'inzego zigenga mu by'ukuri naho ibi bintu byashitse hari ikintu cyiza byagaragaje si ibihugu byose byari kugenda kujya hari ahantu iyo bikagenda kujya byari biheze Trump yari kwiyongera ikindi kiringo naho byagaragaye ko atatowe murabizi hariho igihe twumva ngo urongoye ijya rwego rugejwe amatora ngo ashikirize ivyavye mu matora ngo akikijwe n'ingabo z'igihugu ngo n'ibiki habayeho ibintu byo kumutera ubwoba n'ibindi hariho byashitse muri Afurika rero ibi byabaye muri Amerika byarerekanye yuko naho byashitse bikabagora hari aho batarenga inzego zabo urabona yuko zihagararira amategeko kandi umuntu niba mutinya ngo nuko ari umukuru w'igihugu iyo yarenze itegeko urabona ko ari abantu bahaguruka bakavuga bati ibi ibyo no kubona ujya mukuru wa w'ishyirahamwe Twitter yarahagaritse urubuga umuperezida ahora akoresha umuperezida wa Amerika kandi ari umuntu asanzwe atafise ubutegetsi kana ubashakana kamuburongozi bw'igihugu irerekana yuko hariho uburimbi batarenga naho bibagora icyo rero ni ikintu cyiza cyerekana icyiza cy'intwaro ya demokarasi uko gutandukana kw'inzego iyo urwego rumwe runyereye ntiruca ruhitana ibintu byose ngo biyangare hari ahantu rudashobora kurenga kubera habasanzwe ubwo bwigenge icyo ni ikintu cyiza nifuza cyane ko abanyafurika twigira ko ariko kiriya cya mbere naco tukubona kumenga bwa buri demokarasi nawe nyene nta byayo cyagize ingufu nyinshi kurusha iki cya kabiri icyo mpereje ko
nawe Emmanuel kuri icyo kibazo nyene niye ngaruka kubona byagize mu makungu na cyane cyane tuvuge Afurika n'ikintu Afurika ishobora kuhakura ku byabaye
twanze mbona ko ishyirwa bikuru ingaruka ni uko abanyafurika benda kuba barabonye aho akamaro k'ingabo k'igisirikare kikurikira amategeko kidakurikira umutware kikorera igikorwa cy'ukuntu uvuga ngo ikicukuza yuko ibararigwa ndashimikira cyane cyane kuri iryantoze n'irya baruwa abasirikare abantu bahoze barongoye ingabo muri leta zunze ubumwe bashika ku 10 ntaba nihenze bashyikiza umukuru w'igihugu n'ibyo ntibari bakirongoye intuze izo nzego ariko ni ikigo gikomeye ku banyapolitike hirya no hino baba bagifise agatima kuko babonye bigoranye baca bikora ku ngabo kugira ngo zibafashe ku kutegeka abanyagihugu gukora ibitari bigenewe gukorwa kirya rero niyo ko kubwanje kizoba ari icyigwa gihambaye ibihugu bigifise abategetsi kurumva ko gukoresha nabi inzego z'igisirikare cya kabiri kubona ntarangiza ngaho umukuru w'igihugu amaze gukebukwa n'abahitiye barongoye igisirikare ni ukuvuga ko bari bamugaruriye hasi kuri bya bindi yaragize iminsi avuga ati ntutsenye ingabo ziradushyigikiye canke ziradutahura ni ukumwamira hakiri kare ataranarota agerageza gukoresha izo nzego gutyo ikindi nibaza abanyafurika n'ibindi bihugu nibashaka nibaza bazorabira ko nuko hageri gihe intwaro ikasanga yivyariye ndabivuge gutyo akaziri kuko umuntu ashika mu biro mwamushizeho neza hanyuma kasha kabiri akabahindurira canke akagenda akayombekera gukora ibishobora gukwega karambara kubona rero ibyo nzego za leta zunze ubumwe naho za zikanguye yibutse kwifuka bukeye zikagira ziti birakwiye ndetse n'icigwa nkaza yuko mu bihugu bitaye ibyo baba byari bifise imwe n'izo ngorane bagira bati kibi si ugutemba kibi no kugumayo ni ukuvuga ko kujya kuntu rero inzego zitanye zagize ati cyo buri mukuru w'igihugu asigeho kizo bicigwa gikomeye abantu bashobora kurabira ko nisho navuga
yego ngarutse kuri we ashera ikintu wavuze gikomeye wavuze kijanye ukuntu umutegetsi aba yitwara karakteri yiwe mwanonose ivyerekeye ubuyobozi ni ikintu gikomeye cyane iyo karakteri muyidefinisa gute muyivuga gute karakteri mubona ikwiye y'umutegetsi
karakteri nziza ku mutegetsi ikwiye kuba muri rusange ari karakteri yubakiye kukubahiriza icyo wemeye kandi cyo mu by'ukuri si ikintu umuntu ahabwa nuko abaye umutegetsi riba nijyanye n'itwita mu kirundi kuba umuntu w'ijambo ugiye hajya imbere ugafata namba ufata ibwirizwa shingiro n'idarapo cyangwa n'igitabo kanaka cyeranda ukarahira umuntu aba akeneye kugira uwo mutima wo kubahiriza ikintu yavuze n'igihe yoshika imbere agasanga kinyuranye n'ibyo yipfuza kinyuranye n'inyungu ziwe aho kurenga ku ijambo ahubwo ugafuma uvuga uti numva ntagishoboye gukora ibi bintu ugatanga imihoho icyo ni ikintu gikomeye cyane ku barongozi kuko murabona yuko imbere y'uko bazezwa amabanga barabanza bakarahira ariko ubushobozi bwo kubahiriza indahiro ntibabuhabwa n'ajya amajambo bavuga babuhabwa n'uwo muco mwiza baba basanga niwo kubahiriza ijambo baba batanze hanyuma ikindi cya kabiri mu bigize karateri y'umurongozi mwiza ni ugushyira inyungu z'abarongoye imbere y'iziwe burya umuntu yikunda umuntu ari egoyiste selfish kugeza aho yumva yohonyanga inyungu rusange kubera ivyiwe uwo muntu ntabakwiye kuba umurongozi kuko aba ari umurongozi ashobora gukwegera ingorane abantu benshi cyane ni ukuvuga b'abantu arongoye mbere dufashe nka Amerika igize ingorane bihungabanya isi yose kubera inyungu kanaka yifitiye murabona ujya mu perezida ni umudandaza kandi muri uko kudandaza biragora ko yemera yuko ibikorwa ngwizatunga bikorwa bitambura ikirere hari ukuntu umenya inyungu ziwe mu bijyanye n'ubudandaji yarazirutishije inyungu z'isi yose washaka ariko ku mbure hariho ibindi nuba ntatahura mugabo aho naho ngeza kubona none rero umurongozi mwiza ni umuntu iyo inyungu ziwe zisekanye n'inyungu za benshi yemera guheba inyungu ziwe ku neza inyungu za benshi hanyuma icya nyuma akwiye kuba umuntu ahanurwa hari igihe umuntu aba intagondwa iyo ashize ntihagire uwukurayo iyo ashize heza ni byiza mugabo nta muntu yamara mu byiza irihe byose umuntu arihenda iyo rero umurongozi afise uwo mutima wo guhanurwa biroroha yuko yigarura bitabanje kuja mu bintu birebire cyane ngo hagire ibibanza gupfa kuko nk'uko mugenzanje ahejeje kubivuga mu by'ukuri Trump yahindukiye kubera bajya abasirikare nimwe mu byabiteye banditse rya baruwa bakamwumva akabimumenyesha iyo akaza kuba umuntu ahanurwa kare sivuga ngo ntahanurwa mu by'ukuri ndo ndamwinjiriye ariko hari amajambo yabwiwe hari impanuro zatanzwe imbere ubona yuko yirengagije iyo akazubahiriza ibiba byarashyitse hariya byashyitse reka ngarukire kuri ivyo nyamukuru hariho n'ibindi byinshi ariko umurongozi afite ivyo aho ntihashobora kuba umurongozi mwiza ibindi arashobora kwifashwa n'abahanuzi biwe kumbure bagafasha kugorora
ndabashimiye abatumire ko tuganira mu kiganiro muri sanga yari Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranira hafi bya politiki hari Professor Asher Niyonizigiye yanonoso ivyerekeye ubuyobozi akaba yigisha ibijanye n'ubuyobozi kuri kaminuza International Leadership University y'i Bujumbura mu Burundi na Emmanuel Nkurunziza muhinga mu vyerekeye kwihweza imvugo ari mu gisagara cya Toronto muri Canada turakora rero tuganira ku vyabaye ngaha muri Amerika aho habaye igitero ku nyubakwa y'inama nshingamateka ya Amerika ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye n'ingaruka ivyo vyagize ku makungu na cyane cyane akarere ka Afurika n'ivyigwa bishobora kuvamwo ndabashimiye cyane batumire kuri iki kiganiro murakoze
murakoze